mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika bisamiye ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda misi ya 18 muri 10 na Jordiani na hazo ndongo ibiganiro vyuno mwanya zimezime mu ngingo ivyo nabateguriye.
Karukambira ifise kuko bamwe rapera bavyimbisha amagare kabavyimbisha amaguru igatuma no gushika mu buryo bw'umugore n'umugabo mutahuza ibisina kubera aba yadende bukiwe.
Uyu numwe mu bafasoni b'abarundi kazi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cha Congo avuga ingene inzoga yitwa umutinanyi abarundi bari ngaho muri Congo baharaye kunwa igisirije muri iyo kambi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndagire muri make ku mutegetsi w'igisata cha ONU kiraba ivyimfungurwa ku ICPAM yatangaje ko intambara z'urutavana ko zivugwa mu manuko bushira urengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatumye abanyagihugu bagera ku mamiliyoni 3,200,000 bugarizwa n'inzara idasanzwe mu mwaka uheze. Abashika miliyoni n'ibice 4 by'abantu bo mu ntara ya Kasai barataye izabo biturutse ku ntambara zishe abarenga 3,000 uko bishikirizwa na Claude Jibidar arongoye pamba muri Congo. Jibidar havuga kandi ko iba muri Congo bigereranywa n'ibiba muri Syria na Yemen aho abanyagihugu bateshejwe izabo muri Congo barenga abo muri ivyo bihugu bibiri. Pamba siyo yenyene ishikirije amakenga kuri kobera muri iyo ntara ya Kasai. Umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu Gifaransa uheruka nawe nyene kugaragaza ko ibitigiri vy'abana babangamiwe no gufungura nabi vyongereye gushika ku bice 10% mu bice bimwe bimwe vya Afrika. Filippo Grandi aramutse gisata cha Unicita y'impunzi ku isi RCR avuga ko bitigira iby'abahunga intambara ku isi bandanya vyongera kubona naho ngo biguma vyongera kubwa Grandi Filippo ngo nuko amakungu yananiwe gutorera inyishu no gukinga intambara zugarije ivyo bihugu bitandukanye. Filippo Grandi yabishikije kuno wa kane mu kanama ka ONU kajeje umutekano ku isi muri uno mwaka. Ibitigira iby'abahunze ku isi vyababa imiliyoni 66 kandi intambara muri Syria na Iraq izonye ne zituma icaka nica abantu ku isi bateshwa izabo. Adijwi ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com nayo ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhera mu makuru agezweho mu karere. Kuri uno wa gatanu sentare nkuru ya Nyarugenge mu gihugu cy'u Rwanda yafashe ingingo yo kongera gufunga iminsi 30 abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eric Wagrus ariko akurikiranira hagufi no nkuru Eric amahoro ngaho mu Rwanda. Eric turumva tudashoboye ku murongo wa telefone ariko turaza kwigaruka ko bidushobokeye. Tubanze rero duce tubabwira iby'amashengero arenga 30 akoraniye mu gisagara cha Ngozi kugira ngo yige ingene yo vavanura n'ikibazo c'abana b'impfuvyi n'abantu nikora. Ishyirahamwe Rukirisu Rovev niryo ryakoranije ayo mashengero. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ngaho Ingozi Jean Bosco Ndarurinze.
Kubaka Burundi butagira impfuvyi nibwo butumwa abanyamashengero bahamagarirwa kwakira. Ishyirahamwe Rovov ugitawe neza y'abana b'impfuvyi n'abantu nikora biratumirira abarundi bose kwakira ubwo butumwa. Pastor Enoke aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi avuga ko ryakoranije abanyamashengero kugira ijwi ryabo rizobe rimaze kuba rimwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe impfuvyi n'abantu nikora uzohimbazwa mu ndwi zibiri ziri imbere.
Twese hamwe tugire umunsi umwe ijwi rimwe tugire n'ubutumwa bumwe umunsi umwe ni kuvuga ngo hari munsi mpuzamakungu washyizweho witwa Orphan Sunday uba indwi ya kabiri y'ukwezi kuri 11 ubu uzoba itariki 12 z'ukwezi kuri 11 mwaka w'2017 uwo munsi n'umunsi twahebeye abo bantu bose aho bari hose igikorwa cyose bari ko barakora bagomba kuha akajyo abo bana kugira ngo babavugire kugira bababere ijwi kuri uwo munsi ubabera akajyo ariko ntitugomba ko bagarukirizaho tugomba ko rikomeza rikaba ijwi ribandanya ry'ibihe byose kugira dushobore kubaka Uburundi butagira imfubyi
Pastor Habyarimana Nestor aserukira ishengero rya Anglikani avuga ko ubwo butumwa bworoshye gutangura ku banyamashengero
ubutumwa bumwe kwijirimwe umunsi umwe biroroshye ku banyamashengero kuko amashengero ahamagarirwa gufasha imfubyi n'abafakazi gufasha imfubyi n'abana bo mu ibarabara twese turafise umubyeyi n'Imana aho dukwiye ko kw'abana nabo mu ibarabara abana b'imfubyi bamenye yuko Imana yabo na ari umubyeyi
kenshi bimenyerewe ko mu Burundi abana bafashirizwa mu bigo by'irerero Pastor Enoke yishimikije inyandiko nyeranda avuga ko ikibanza cy'abana ni mu muryango
ico tugomba nuko umwana aba mu muryango ikibanza umwana ategerezwa kubamwo ni mu muryango kwishengero rero biba byoroshe kuko Imana yaratanguje umuryango ishiraho Adamu na Eva hanyuma irababwira ngo barondoke bahereza abana Imana byagitwaye imyaka irenga 108 kugira ishobore kuronka Yosefu na Maria kugira ngo uwo Yesu Kristo twishimira uwo mwami wacu ashobore gukurira muri uwo muryango
ibigo by'irerero byaba bifite utuye tunenge Pastor Yaringanji Bonaventure wo mu ishengero Pisma imuyinga aratanga umuco
bo utunenge twatumye twiyumvira ko twabarera mu miryango bakava mu bigo nuko twasanze bari mu bigo basangira ingorane z'ubupfuvu bwabo nivyo biganiro baganira ibigera biyumvira ko arabandi bana bashobora kubaho no kuvuga uko ingorane zigabanuka ahubwo baziteramo kurusha kuko usanga basangira ingorane aho gusangira ibyiza byo mu miryango
umwaka urenga uraheze ishyira hamwe Robo furitanguye ubwo rugamba rwo guhimiriza kwakira abana b'imfubyi n'abantu nikora mu miryango Uwimana Anita iserukira mu karere k'uburaruka avuga ko hari ikibazo gikunze guseruka
turaca mu ntara zose zitandukanye twigisha tuvuga ubwo butumwa kugira ngo abakirisu n'abantu bamenye Imana bashobore kuba bo fasha abo bana ariko bukebuke turabona yuko tubazwe ibibazo bitandukanye kubijyanye n'ifashanyo yo kugira ngo abo bana bashobore kubaho n'iyo miryango
kwibyo Pastori hari nganje avuga ko mu mashingiro bashoboye.
Bo ico ntigihagaze imbere cyane kuko mu bisanzwe turishobora. Abarundi turabyenyene n'abakristo tugiye hamwe tugasangira ibyo dufite sibiki. Ifashanyo dusanga aho tugeze nayitoza ndumva atari intambamyi.
Amashingiro arenga 30 y'abakristo n'idini rya Kiisilamu niyo ariko ariga ingene yo kubaka Burundi butagira imfubyi. Icyo gikorwa kirabandanya gushika kuri uyu wa gatanu ingozi mu nyubakwa z'urushengero rw'ishengero ry'urutare. Ingozi mu buraruko bw'Burundi Jambo Sondarurinze ijwi rya Amerika
Jambo Sondarurinze urakenuye duce tuva ngaho rero ingozi dusure mu gihugu cy'u Rwanda ubu turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu ikibagira ubusa ariko arakurikirana inkuru yerekeye abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi utabwe rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali bafatiwe ingingo yuko bongera gufungwa iminsi 30 Eric Amahoro ngaho mu Rwanda
Namahoro Diane, namwe namahoro.
Namahoro. Senari yasiguye ko ari kubera iki yafashe iyo ngingo.
Urukiko rwasobanuye ko impamvu yo kongera iyi minsi 30 yo kuba abarwanashaka ba bishaka ya FDU izindi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda baba bongiye gufungwa by'agateganyo mu gihe kindi minsi 30 ruvuga ko nk'uko ubushinjacyaha bubisaba ko rwo gikora iperereza ku byaha busobanura ko ari iby'ubugome bubakurikiranyeho iperereza rigikomeje mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwavuze ko nyuma yo guta muri yombi aba barindwi barimo Bwana Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere w'ishyaka FDU inkingi nyuma ngo bwaze gukora iperereza buta muri yombi abandi batanu buza kurekuramo abandi babiri mu basawe muri yombi rero nyuma yabo barindwi twavugamo nka Bwana Theophile Ntirutwa uhagarariye FDU inkingi mu mujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo rero ufatiye kuri ibyo byose ubushinjacyaha uruki ubushinjacyaha buvuga n'iby'abarwanashyaka bavuga urukiko rw'abisengeye rusanga ari ngombwa ko aba barwanashyaka ba FD inkingirwa ba rukomeje kubafunga by'agateganyo
urakoze
gukora iperereza.
Ego Eric, none ababuranira nabo hayico bavuze kuri iyo ngingo ya Sentare?
Kuri icyemezo cy'urukiko ababuranira nta numwe wigeze ahagaragara yaba metre gatera gatabana ndetse na metre Mukamusoni ndetse n'abareka ntabwo bagaragaye bose ku mpamvu zitasobanuwe. Ni ukuvuga ngo hagaragaye abarwanashyaka basanzwe ariko abafatwa nk'abayobozi babo ntibagaragaye. Mu bayobozi babo ni wavuga nka visi perezida wa mbere Bwana Boniface Twagirimana ntiyagaragaye mu rukiko, ndetse na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu, na ndetse n'umubitsi Leonire Gasenga yabo bose uko ari batatu ntabwo bagaragaye ku mpamvu zitasobanuwe mu rukiko.
Imbere y'uko duca tukureka ukaja kubandanya udutunganiriza iyo nkuru, utwibutse muri make abanywanyi b'umugambwe FD inkingi ni bangahe, hama bakaba bapfungiwe iki?
Ufatiye ku barafunzwe ku ikubitiro bari abantu icyenda haza kurekurwamo babiri. Ubwo rero wakongeraho abandi batanu ubushinjacyaha buvuga ko bwafashe nyuma ariko ntibemeranye n'abafunzwe, kuko abafunzwe bavuga ko ntabwo bakoze iperereza ahubwo ngo babafatiye umunsi umwe. Ubwo ubaze muri rusange wavuga ko kugeza ubu ngubu wavuga ko hari abantu icyenda bafunzwe mu buryo wenda butandukanye, kubera ko ubushinjacyaha buvuga ko bamwe bwabafashe nyuma abandi bubafata mbere. Ni ukuvuga ngo rero twibukije icyo baregwa bararegwa icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe. Ni umutwe ubushinjacyaha buvuga ko wagombaga gushingirwa hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugashingwa n'ikiswe P5. P5 rero ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'amashyaka atanu arimo na FDLR ngo rero yagombaga gushinga uwo mutwe. Uwo mutwe w'ingabo zitemewe ariko kugeza ubu ntabwo urasobanurwa, yaba ubushinjacyaha buvuga ko ari umutwe ariko ntabwo wavuga ngo wari kwitwa gute, uyobowe nande.
Urakoze cyane rwose Eric Bagirusa, ubandanye ukurikirana rero byinshi kuri ino nkuru, hama utwemerere ko uza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma.
Ndabasinye Diane.
Abantu 36 wo ku mutumba Rushima barimyi wa komune Mugina turi mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi nibo bari ku nzandiko zitagira imikono zivuga ko bategezwa kwica bakekwa ko uburozi. Musitanteri wa komune Mugina agabisha abakwiragiza izo nzandiko ababwira ko ibihano bizobafatirwa. Reka umenyesha amakuru ijuru rya Amerika mu ntara ya Cibitoke Variste Nziko Banyanka atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Nkuko mwabyumve cyangwa nkuko twabibonye mu matracte abantu bashika kuri 36 mu kwezi kumwe bandikiwe amatracte bagirizwa uburozi.
Uwo ni umusitanteri wa komine Mugina yishikiye kuri uno wa kane ku mutumba Rushima barimyi wa zone Ruziba. Aho naho hageze iminsi hatorwa inzandiko zitagira imikono zitwa tracte ziri ku amazina 36 y'abagabo bahigwa buhongo bagirizwa ko ari abarozi. Jovite bayavuge umusitanteri wa komine Mugina asanga uruhige rw'abagirizwa uburozi ataragasaseshwa rumuri ku mutumba Rushima barimyi no mu micungararo.
Kuri 2024 zo kukwezi naheruka kuri uyu mutumba nyene hariya inyamabuye naho nyene hari hatowe amatract yandikiwe abantu bashika kuri indwi bavuga yuko bazobica, bavuga yuko batubahirije inzego zatowe. Twarahaje turerekana neza yuko mwihenda cyane. Tracte ntacho iza ikiza uretse gutera ubwoba abantu bahatuye. Nababwiye nti ushaka ukuri niba hari ikintu yumva adasiguriwe neza adatahura neza nashikire abo mu ntwaro tumusigure.
Abanyagihugu bo ku mutumba Rushima barimye bafite isiguro baha ugo ruhige rugirirwa bamwe mu babanyi babo. Daniel Nahimana ni umwe muri abo banyagihugu asanga ukwagirizanya uburozi biba kenshi hagati y'abafitaniye amatati ashingiye ku matungo.
Uzasanga abantu bafise ikintu bapfuye nimba bafise nk'imirima bakoneshanya hanyuma ibyo bintu bigaca bipfa mwo kwankana ngo nabarutse cyangwa se bagize ikintu badahurije ko mu mvugo ukazasanga bapfutse ko arabarutse. Baranditse amatarajete barashiramo umukuru w'urusengero rw'iruhanga rw'abaporo, barashiramo n'umukuru w'agacimbiri ko ngaha nyene ku y'umutumba wa Rushima barimye ariho ku musopo, barashiramo abadandaza bongaha barashiramo nabandi bantu basanzwe nuko bashizemo ibintu by'intara bamwe bakavanga baparukuru
abari kuri zo ntonde z'abagirizwa uburozi barara ntibuca kugutinya kwicwa bampora ubusa Silvestre yari yitavye inama ya Mustaneri afise ico asaba ubutegetsi
jewe kugira ngo umutekano wanje nabo turi kumwe icyo nosaba nosaba guhumurizwa kuko igituma noho nosaba guhumurizwa urumva ko hamaze kuba abantu 30 nabangahe na batandatu bashika na batandatu bitwa barozi urumva rero hagezaho abantu kugira ngo turonke amahoro nuko icyo humura ariko aratanga cyo kurikizwa hamintu bikaja mu buryo abantu bakaronka umutekano
Mustaneri wa komine Mugina aragabisha abandika ayo matrate ku bihano bitegekanijwe kuri wese acira abandi rutabereye Jovite bayavuge aha gasopo uwo wese azita uwundi ko ari umurozi
ubu rero umuntu tuzovuga kumva yise uwundi umurozi nukuri azovyishura azovyishura turabisubiyemo azovyishura aho byabereye ni kera aho byabereye ni kera muri Rushini zitwe ushobora kwemeye yuko umutumba umwe mu mitumba 22 igize komine Mugina Rushima yoba akagarama rugamba bigize ibinani intakore murange namwe iterambere yarabaro iterambere ngahariye mu Rushima niri yarabaroka kwera iyo gumye mwibera muri byo bintazi gusa kwadrizanya uburozi
hari aheze ikiringo 72 gusa kuri uwo mutumba wa Rushima barimye hatewe grenade mu rugo gumwe mubagirizwa uburozi nkuko abajejwe intwaro bavyemeza bakavuga ko umuntu umwe yitaza imana bandi batanu barakomereka cyane mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Ubunaho ya nkuru nace ku masonga nkitangura ijanye n'inzoga yitwa umutinanyi igisibije mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Majepfo ya Kongo tubibaze mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Abanywa inzoga zizwi ku izina ry'umutindanyi mu nkambi yo mu Rusenda batangaza yuko inzoga banywa ikogwa mu mayani isukari ndetse n'umusemburo bakoresha amandazi igenda igira ingaruka ku bayikoresha nubwo kuyivaho bigenda bibagora bitewe nuko inzoga y'ugwagwa impunzi zo mu Rusenda zari zisanzwe zikoresha zikiba mu gihugu cy'u Burundi kwibona muri inkambi ari ingorabahizi
ego ingaruka mbira ifise kuko bamwe barabavimbisha amagare kabavimbisha amaguru igatuma no gushika mu buryo bw'umugore n'umugabo mutahuza ibisina kubera aba yadende bushiwe je kuva dushika ngaha mu kambi ndahamaze imyaka 2 muri iyo myaka 2 maziyo kuko twatumenyereye iwacu mu Burundi twahora tunyugwagwa tukanywa songo aho tubiburiye twaje twinjira mu mutinanyi twamaze imyaka 2 n'igice
bamwe barakwara kubera umutinanyi tena bahinduye bariko baragana ikidaru twa tukibintwa biratujyohera mugandi munyingaruka zotuzanira kinuki kimwe nuko umutinanyi cyangwa ikibarupe babihagarika hubwo yatuma abantu mu ngati cyangwa kanyanga kobera muri Kongo nibintu bikanira nibiti bitereye
Iyo ugeze muri tumwe mutubare two mu nkambi yo mu Rusenda utwinshi tuba mu mavirage yagize inkambi usangiye inzoga y'umutinanyi icuruzwa ku mugaragaro nubwo abacuruza bagakora iyi nzoga ibo batangaza yuko ntangaruka igira ku buzima bw'abayikoresha dore ko basanze iyi nzoga hamwe na kanyanga zikoreshwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro
iyi nzoga y'umutinanyi ntangwe kuyikorera ngaha ariko ntangorane n'imwe ijije cyereza abantu gusa ibisiro byaraduze isukari kwa watu yigura nihumbi mirongo
ine
ubigeze mu mirongo munani satewe natwe tusaba gushaka ko tuzira iciro kuko n'amadolari atubwira ko yaduze isigara y'icyari isigaye kuri ino tuyicara inzoga y'umutinanyi nta n'ikintu na kimwe itwaye nta n'ibintu irica
Ni kenshi na kenshi abajyanama b'ubuzima bo mu nkambi yo mu Rusenda bafatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bagenda bakangurira impunzi zo mu Rusenda kudakoresha inzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'umutinanyi ariko bikurikiranye n'inyungu abazicuruza bavanamo bavuga yuko imirimo yo gucuruza no gukora izi nzoga badashobora kuyireka
cewe nita namukanye nita twarumuze umwana umwe ariko iradufasha igihe mu ndenga ndarongo igihumbi nasoma kwenda kukoresha umuntu ngo mpereze aya n'aya nikora kuri iyi minyene
Usibye inzoga zirimo kanyanga umutinanyi n'umungazi zikorerwa mu nkambi yo mu Rusenda impunzi zo mu Rusenda zifite ubushobozi izo zinywa inzoga za kizungu zirimo za musteri ndetse na za burundi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi aho zinjira muri inkambi zinyuze ku kivuko cy'amboko rada singabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When they land, they'll come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to throw my keys. I know tomorrow will be better.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murabimenyereye yuko misi yose nkano mango duca muno munsi ca tubatahiriza abanyu aho bari. Wa mbere duse ku murongo akaba ari Honest. Honest amahoro.
Mahoro neza.
Muherereye amajahe?
Jewe ndi mu gisagara cya Kigoma aha mu gihugu cya Tanzania.
Havugwa makinga aho Kigoma?
Buke buke uretse imibereho mu binyana dusanzwe dufite kubera dusanzwe turi mu nzi. Ego.
Muhamaze igihe kingana gute?
Nahamaze amezi agera kuri 9.
Maje muva mu gihugu cy'u Burundi?
Ego.
Amajaye?
Ikigoma ahantu bita Cape Town.
None ga Honest, ngaho Kigoma hari impunzi z'abarundi benshi bahari, kuko ubundi twahora twumva bari mu za Rusenda canke bari mu zindi nkambi zo muri zitandukanye, aho bangana gute?
Ego cyane barahari, si bake, harabari basanzwe bari mu gisagara n'abari mu makambi nka Nyarugusu
na Zanduta. Nari mvuze Rusenda ariko nashaka kuvuga Zanduta. Honest, ukaba ushaka kuno munsi cyacu tugutahiriza abandi?
Ego cyane, gira nifuje ko mundamukiriza ababyeyi banje Saturne, mama Delphine, mushikanje Aline, Anita asanzwe ari mu nkambi y'Inyarugusu, Claudine ari mu nkambi y'Induta, eka n'abanzi bose ku izina rya Honest nabo ntiriwe ndavuga, namwebwe nkaba ndabaramukije cyane.
Urakoze cyane rwose Honest, ngaho Kigoma muri Tanzania, tukwifurize kuranirwa mu banyu no mu byawe.
Ego, murakoze cyane.
Ku murongo wa telefone turi kumwe kandi na Jeremy. Jeremy amahoro?
Amahoro neza.
Muherereye namwe?
Yewe ndi mu nkambi y'Induta muri Tanzania.
Mu nkambi y'Induta muri Tanzania havugwa makiga, Jeremy?
Ino Induta n'ukuri turashima. Turashima ubu n'amahoro kabisa.
Umugambi wo gutahuka mu gedede?
Umugambi wo gutahuka uri mu nzira, nk'uko mubizi abenshi baratanguye mbere no gutaha, abandi turi mu nyuma turiko turaza.
Nuko Jeremy, ugashaka ko tugukumbuza bande uno munsi?
Nari nifuje gutashya ababyeyi banje bavuye mu Burundi mu rugo rw'ibyibukezi. Nifuza gutashya kandi mukuru wanjye n'umutambukanyi wiwe mama Sasiri. Kaza Pascal na Anakebo na bagenzi banje twagana hiye mu Burundi. Halo,
ukacubifuriza iki bose ga Jeremy?
Ndabifuriza umunsi mwiza no kubandanya bakurikiranira radio ya Amerika.
Urakoze cyane rwose, nawe ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe, mwamenyesha makuru. Oh my God, thank you today.
money. Another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pull my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today. I give you glory. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. Got your blessings following me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford to go my key, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today.
Juga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri kakanya tubatahiriza abanyu ku murongo wa gatatu dufise kubw'Imana mahoro
amahoro
muherereye he namwe
Kigali mu Rwanda Kanombe
Kigali mu Rwanda Kanombe havugwa makinga ho Kanombe ga kubw'Imana
Kanombe turashimye mayo fizyo z'amazenze
No kugatushaka kuno munsi tugutahiriza abande
ndashaka ko mutashaka abazeyi banje kwanza bari mu Burundi atasha na mushiki wanjye uri mu nkambi Mahama yitwa Berta atasha n'abandi bafiti wanjye bose
mukacwifuriza iki bose
ndabakunda cyane amahoro y'Imana akomeze kubana nawe
urakoze cyane rwose kubw'Imana ngaho Kigali Kanombe ugira umunsi mwiza nawe
yego nawe kandi murakoze Imana yo mugira
turawakiriye akaririmbo ni slowly comedy meza akaba ari umuririmbyi aturuka mu gihugu cy'u Rwanda akabiri nako karirimbo rero gahava gaca gasozera ikiganiro cacu cuno munsi
attention, 'cause you got my affection, baby, baby.
Kabino ngaha rero dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe ncuti bakunzi mwatwumviriza muherereye ahatandukana ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ivyo biganiro harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho aza kuba ari amakuru arambuye azobagezweho ku isi na cane cane muri Afrika mururanigwe mu banyu no mu vyanyu mongere mugire umunsi mwiza mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika Diane Nahazwe na Innocent Kimenye mwari kumwe ku izina rya bagenzi bacu twongere tubashimire ko mwadutoye kutwumviriza mu bandi
too much here.